Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri saa 18 muri kumwe na Jewe Diane Nahazwe ndongo ibiganiro vy'uno mwanya hikaze mwese nshuti bakunze.
Rero twe kwa muganga cha duhitamo ubwo buryo bwawe mese nko mavuze ubwo buryo bw'imiti dukoresha cyangwa undi buryo bwa bwa none moderne nko tuvuga ubwo bufise echeque ntoyi cyane gose ubwo bw'imico kamanye ne bavuga bubushika ku 40%.
Uyu ni muganga Deo Gracias n'ukamazina umuhinga yanonose bijanye no kuvura ingwara z'abakenyezi akaba natanga inyigisho mu isengero Fikabu riri mu gihugu cy'u Burundi aharagaruka kuvyerekeye gutandukanya imvyaro tuza kugaruka ko mu byo urambuye mu kiganiro c'abanyedini murabi hafi ya maradio yanyu kugira ngo ntimugisibe hagataha amatora y'abashinga amateka mu gihugu cy'u Rwanda rakomeje turabihera ko mu ntango za kino kiganiro. Ariko imbere yuko tuza kujiga nino mu Rwanda kugira ngo turabe ivyayo matora mbanze ndabwire muri make ko perezida wa Amerika Donald Trump agabisha ibihugu vya Syria, Uburusiya na Irani kudakora ikosa mu kugaba ibitero mu ntara ya Idlib iri mu minwe y'abarwanya ubutegetsi bwa Syria. Ni mu butuma yanditse ejo kuwa mbere akoresheje urubuga rwiwe rwa Twitter. Trump avuga ko mu gihe ivyo bihugu vyokora ivyo bitero abantu baharurwa mu bihumbi amajana bashobora kuhasiga ubuzima kandi ingaruka zikaba mbi kurusha. Kuri uwa mbere kandi ibihugu vya Irani guca Irani cashikirije ko citeguye gufasha mu bitero muri Syria kugira ngo igisagara ca Idlib kiri mu buraruko bushira urengero gisigaye kigenzurwa n'abarwanya leta ya Syria congere kigaruke mu minwe ya leta kandi abakora iterabwoba ngo bahanurwe. Umushikiranganje wa Irani ajeje imigenderanire n'andi makungu Mohamed Javad Zarif ejo kuwa mbere yaragize urugendo i Damas muri Syria kubonana na mugenzi we muri Syria na perezida Bashar al-Assad. Senare nkuru muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaraye ikuriye inkoni ku gashitsi Jean-Pierre Bemba aho yamenyesheje ko atemereye kwitoza amatora y'umukuru w'igihugu yishimikije icaha yagirije cyo gupfumbatisha ibyabona mu rubanza aburanishwa na Sentare Mpuzamakungu mpanabyaha y'Irahe mu Burundi mu mpera z'ukuno kwezi. CPI niho itegekanya kuzoburanisha uwo yahuze ari cegera cya perezida Bemba gupfumbatisha ibyabona mu gihe c'urubanza rw'ivyaha byo mu ntambara akurikirana wako niyo Sentare. Bemba yari umwe mu bari baratanze kandidature zabo bahisemo kwitura Sentare inyuma yaho murugujeje gutunganya amatora muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubanke guhiganwa matora ategekanijwe ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa 12 uno mwaka. Radio hijo ya Amerika isamina na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104.3 mu Burundi naho turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45 na metero 31 ku mugoroba ni kuri metero 19 na metero 22 turi kandi no kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com ikiganiro ni iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikazi kiganiro cacu tuguhere mu gihugu cy'u Rwanda hamatora abashinga amateka bandanya ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umenyesha makuru wacu Pierre Claver Niyonkuru ariko arakurikirana ivyo amatora. Amahoro Claver ngaho mu Rwanda.
Amahoro neza byane nazo.
Ego uri kurakurikiranira hehe hama hariko aratora abantu no munsi?
Ubu jewe aho ndi ndana neza ni ku mugwi w'igihugu ujeje gucungera amatora hakaba ariko habera amatora y'abadepite babiri badoserukira urubyiruko canke ugwaruka mu nama nshingamateka.
Hama ayo matora muri rusange ariko aragenda gute?
amatora yatanguye neza na neza isaha zitanu n'inusu hakaba hari abakandida 26 bategerezwa gutorwamo abadepite babiri abatora nabo icyo gihe bari 265 nibo bari bamaze gushika ariko rero n'abandi bagiye bariyongera baza bukebuke akabwirizwa gutorwa rero nk'uko nabivuze abashingamateka babiri bazoserekira urwaruka cyangwa urubyiruko mu nama nshingamateka abatora rero ni komite nyobozi y'abaserukira urwaruka ku rwego rw'igihugu hamwe n'abaserukira uturere twose uko ari 30 tugize igihugu cy'u Rwanda.
Hama Gaclaver abariko baratora ahanini barasaba iki abazora mukabatowe nk'urwaruka?
Cyane cyane abariko baratora batuma abadepite babiri baserukira urwaruka kugira ngo bazoshikane ijwi ryabo mu nama nshingamateka cyane cyane ku kibazo cy'ubushomeri ngo bwugarije urwaruka hariho ngo gukomeza ubumwe mu rwaruka ibibazo biri mu mashuri mato mato hamwe mbere ngo na kaminuza kugira ngo haboneke ireme ry'amashuri harimo ibibazo byerekeye inda zitifujwe hamwe rero no gusaba ngo urwaruka rwose ruri mu gihugu ruje ruribumbira mu makoperative kugira ngo ruronke imitahe maze nabwo rushobore gushinga imigambi mito mito maze guteza imbere.
Urakoze cyane rwose Pierre Claver niyo nkuru ubandanye kwikirana iyo nkuru hamatraza kubigaruka ko makuru yacu yo hanyuma kujyo buramvuye.
Murakoze
namwe. Ego mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru acokorerwa mu ngata na Asum Takaboyi wari ahakorera komisiyo y'igihugu y'amatora mu gihugu cy'u Rwanda. Amahoro Asumta.
Amahoro Diane.
Ego muri iyo komisiyo y'amatora uhejeje kudutangariza mu kanya k'umukandida Nsengiyumva Janvier ahejeje guhura n'abayigize kugira ngo bagaruke ku kibazo cy'amazina yiwe yanditswe nabi byifashe gute bamubwiye iki bayaziki?
Urakoze Diane, nakubwira ko Nsengiyumva Janvier amaze kudutangariza ko yakiriwe na komisiyo y'igihugu y'amatora. Muzi neza ko ejo ijwi rya Amerika ryo ryabashije kumenya ko uriya mukandida aho kwandikwa Nsengiyumva Janvier hari handitseho Nsengimana Janvier. Akavuga rero ati byatumye abagombaga kuntora bayoberwa uko babigenza, ndetse agakeka ko ari nayo mpamvu atagize amajwi menshi. Akavuga ati amajwi yanjye ashobora kuba yabaye imfabusa kubera ko abantu basangaga handitseho Nsengimana aho kwandikaho Nsengiyumva. Amaze rero kutubwira ko yakiriwe na komisiyo y'igihugu y'amatora, komisiyo yamubwiye ko igiye kubisuzuma, bakanamubwira ati twagize ingorane ko ari ikosa ryabaye mu icapiro ko batabashije kubibona neza, ariko bakamubwira bati ntugire impungenge kuko wenda hari abantu bagutoye bakoresheje amafoto yawe, ariko bakababwira ati birashoboka ko hari umuntu utarunzi kuko ntabwo abatora bose nagiye mbiyereka, noneho wenda bakayaraza agashaka Nsengiyumva yaribura rikaba imfabusa. Komisiyo rero imubwiye ko igiye kureba uko 30% yasigaye bakwitwararika bakareba neza ko bakabara amajwi ya Nsengimana bakaba bayashyira kuri Nsengiyumva, noneho bakareba ko no mu bindi byatambutse byabaruwe bashobora gusanga hari amajwi yaba yaratakaje kubera ko wenda babonye ko hari handitseho Nsengimana nayo bakaba bayamusubiza. Ukugeza ubu rero uyu mukandida nta kintu aravuze ati ngiye gutegereza 30%, birashoboka ko 30% isigaye kubarurwa ishobora kumpa amahirwe yo kuba nabo mudepite. Nta kindi kintu aravuga ko yakurikiza kuko ataramenya ikiva muri 30%.
Asumtakaboyi, urakoze cyane rwose na wewe isango ni makuru yacu yo hanyuma kugira ngo iyo nkuru igaruke ko ku byo burambuye. Turacari mu by'amatora mu gihugu cy'u Rwanda. Mugenzi wacu Eric bagira ubusa nawe nyene turi kumwe ku murongo wa telefone. Eric, amahoro, urihe hamuri kurekurikirana iki nawe?
Urakoze Diane. Ubu ndi Kacyiru mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, nyuma y'uturere twa Nyarugenge na Kicukiro. Ndi gukurikirana uko amatora y'abadamu bagomba guhagararira abandi mu nteko ishinga amategeko mu mutwe w'abadepite ari kugenda. Ni ukuvuga ngo rero mpereye Inyarugenge n'ubundi ni icyiciro cyihariye cy'abadamu babarwa muri 30%. Nyarugenge rero aho nagiye ngera hafi ya hose nagiye nsanga bagiye baramuka mu gitondo kare kare bakaratura mbere bakarangiza. Nicyo kimwe rero na Kicukiro ndetse na hano aho ndi mu karere ka Gasabo.
Hama rero muri rusange amatora ariko aragenda gute, abaje gutora bariteze iki ku bapfasoni bazobaserukira mu nama nshingamateka?
Amatora muri rusange ni tuze cyane ko baragenda baza aho bigeze kuri amasaha baragenda baza gake gake cyane ko ni ikitiro nkubwira ko kihariye no kubona abantu baza utageze kuri site y'itora cyangwa ngo uhure n'umuntu umenye ngo yatoye mu badamu birago biretse kugera kuri iyo site y'itora n'ubwo ngo rero icyo biteze ni ukugira ngo nkuko ubutegetsi bwabahaye ijambo baragira ngo n'ubundi bagume barisigasire nkurikije umushingiye ku byo naganiriye na bamwe mu batoye cyangwa banasanze ku masite bagiye gutora ni ukuvuga ngo rero nabo barashaka uwo mwihariko wabo nk'uko bavuga ngo abadamu bateye imbere bagume muri uwo murongo
Erike urumva uno munsi ariko aratora abaje gutora abapfasoni n'urwaruka urumvise nuko bariko barumviriza ivya Janvier avuga ati izina giwe ryo bajyana ryanditse kutariko ariko ejo nk'imigambwe ikomakomeye harimo nka za FPR niho baheraheza iryo tora muri rusangi hari ico komisiyo yababwiye amatora amaze kurangira yabo ibitigiri vyifashe gute vyimfata kibanza kuri abo bamaze guharugwa
biragoye kubera ko ntabwo magingo yangaye ibintu by'imibare byari byatangazwa uretse kuba twagiye dusanga wenda hagombaga gutorera 75 bose barangije cyangwa hagomba gutorera 38 ugasanga haracyabura 8 nabwo ukabona n'abagenda baza n'uvuga ngo imibare kugeza ubu ntabwo umuntu kuri site y'itora ashobora kukubwira ngo batoye bate no gutegereza ibyo komisiyo y'amatora iza gutangaza
urakoze cyane gose ariko iyo komisiyo y'amatora kibutsa yuko ejo yari yavuze yuko vyimfata kibanza umugambwe babona mu migambwe ari kwiratorwa uri kwisonga ari FPR aho vyimfata kibanza ufise amaje 75% kwijana ijo rya America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukanya cha tubandaniza ku kiganiro iwanyu mu ntara nyezina
tibanwanyi namwe bakunzi bijwi rya America mu Kirundi n'Ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo nakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22 radio ijwi rya Amerika radio yanyu
Nuko rero duce tugaruka ku kiganiro c'abanyedini aho no musi tuvuga kuvyerekeye uburyo bwo gutandukanya imvyaro canke kugabanya izo mvyaro turakira mugenzi wacu Diane Ndonse Bujumbura atangura yakira abatumire bari kumwe muri studio hama bace baduga ku ijambo
Sheikh Haruna Nkunduwiga umwe mu ndongozi z'abayisilamu mu Burundi turabaramukije
Yaramukije namutsaba turi kumwe n'abasana batumviriza
Ego Patri Pierre Sengiyumva umwe mubajejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diocese ya Bujumbura namwe mbwe turabaramukije
Mwaramutse cyane
Turi kumwe kandi na muganga Deogracias Ntukamazina umuhinga yanonosoye ibijanye no kuvura indwara z'abakenyezi akaba no mubatanga inyigisho mu isengero rya Fekabu namwe mbwe turabaramukije
Amaro neza
Ego turi kumwe n'umukenyezi kandi Asteri Nduhirubusa w'umukirisu aza kutubwira ibijanye n'ingene yifata mu gutandukanya imvyaro canke aba mu guhagarika imvyaro namwe mbwe turabaramukije
Turabaramukije
Ego twibutse abatwumviriza ko mwumviriza ijwi rya Amerika aho tuza kuvuga ku kibanza indongozi z'amadini n'amasengero ziha uburyo bwo gutandukanya canke guhagarika imvyaro nk'imwe mu nyishu zo kugabanya umurindi w'igwirirana ry'abantu mu gihugu She Haruna mwebwe ubwo buryo bwo gutandukanya imvyaro mwebwe mubuha ikibanza kingana gute mu idini ryanyu
Murakoze cyane gose mu bisilamu uburyo gutandukanya imvyaro tubuha ikibanza kinini cyane gose ariko kandi nkabanza kumenyesha yuko nkuko abarundi batanga amazina abyara imana hakiza imana hatunga imana ariko rero ikintu gusa tutaheza ngo tumvikane ko hanini usanga ari kijanye n'uburyo abantu bagira kugira ngo bashobore gutandukanya imbyaro ariho ngira ngo umuntu heza akaza kugaruka kuko twe turashira imbere ibyo twita uburyo kama bwo gutandukanya imbyaro nabwo bukaba ari bubiri kandi ubwo buryo kama tubyigisha abadukwirikirana bose bana kubyeshaho kugira kamaro kugira ngo bumve nyine babikoresha babyiyumvemo babone na kamaro keza
ntabaciriyemo ubwo buryo nubuhe mwavuze ko ari
uburyo
bubiri
uburyo bwa mbere nubwo bwuko mu gihe cy'urumbuke abo bantu bubakanye badaheza ngo bakore amabanga yabo yabubatse
uburumbuke abadatahura neza
no kuvuga mu gihe cy'uko umukenyeza ashora gusama bagaheza rero bakirinda gukora ayo mabanga yabubatse uburyo bugira kabiri no muri ico gihe chabo ibuwa kanye changa umu kenye za shura kusama mugiwe kwa gira mawanga ibuwa batse hageze gezu sesi nanga aheza kadisesa haanze kugirango kukuni zozeleze kakura mubito kurumbuka
ego patiri pia sengi umva mwho muri ekelezia katolika ubugobujobu kutandu kanyi mviaro mwho ikibanza kingana gote
tuwebuge muri ekelezia katolika umuano mkambere tumukenguru kangingabili tangwa ni imana kandi tukaishimira imana chana irema hanyuma tuwebuge bugyo kwemera muri katolika n'ubujyo imana yatunganije hari ubujyo ndemanwa imana iremye umukenyezi yaramutunganije kubujyo afise ibihe byo gusama imbanye n'ibihatari byo gusama imbanye ni nabwo bujyo n'uyo muvukanye yaravuze bujyo kama ndemano nuko twebwe dushira imbere
ego ubwo nyine uko ari bubiri nkuko Sheikh Haruna yabivuze
oya twebwe duca dutandukana gatoyi ubujyo twebwe dushira imbere n'ubujyo bwatowe n'abashakashatsi hariho uburyo bwo kugendereza uruziri ubwo buryo bwatowe n'abahinga b'abaganga hariho uburyo bundi no vuga nti bwo gupima ubushuhe bw'umukenyezi n'ubwo bwatowe n'abashakashatsi hariho ubundi buryo twebwe dushira imbere uburyo bwo kugendereza ico twita ubwinjiriro bw'igitereko c'umukenyezi n'ubwo turabushira imbere mu bisanzwe ni nk'uburyo bwose hamwe ni nk'ubugindwe ushira imbere hama rero umukenyezi umwe wese bivanye n'ingene umubiri wiwe utunganijwe n'ingene ameze gaheza gatoramo uburyo bumwe muri ubwo onye dushira imbere
cyane cyane ni uburyo kuyasuzume ko adashobora gusama ko atari mu bihe byo gusama imbanye
twibwe mu bisanzwe twigisha umukenyezi ukwezi kwiwe ukwezi k'umukenyezi muri uko kwezi k'umukenyezi harimo ibihe byo gusama imbanye n'ibi atari byo gusama imbanye
ibyo byo gusesa imbuto hanze mwebwe
ibyo ntituvyemera
Mhm. Hari uburyo ishiramwe impuzamakungu gitaho amagara y'abantu OMS yashizeho ubwo buryo bundi bwo muvuga ku iki burya butangwa kwa muganga.
Nitubuhuriza ko kubituma nkabiri cyangwa bitatu nko nakabivuga ubwambereho ibyigwa abo baganga nyene bagira cyangwa OMS igira nuko byerekana yuko budakingira ijana kwijana. Nuvuga ko umuntu ashaka kwa ufashe kandi akabutwarira ko imbanye. Ubugira kabiri ibikoresho imwe mu byo bakoresha ntibazi ibyo bikozwemo kubyo ushaka kugira ingaruka mbi ku buzima bw'umukenyezi mwe yabikoresheje. Ubugira gatatu nuko hariyo bamwe ntibavuga ngo ubufuko usange hagize kurangura amabanga bashobora guhendana yatanguye kare ugasanga agirwa kura mu nyuma zumvikana ko bimwe byo kwizera bitarimo.
Ego me turi kumwe na muganga Deogracias nuko amazina muhinga yanonose ibijanye no kuvura indwara z'abakenyezi asanzwe arakurikiranira hafi abakenyezi bibungenze mutangana inyigisho kandi kubijanye n'ivyo ivyo indongozi z'amasengero n'amadini bariko baravuga ko batemeranya n'ubwo buryo musanzwe mwigisha mwebwe kwa muganga mubivuga kwiki
kinezere rwa mbere nuko ico ciyumviro cyo gutandukanya bya bacemeza bose ivyo ni byiza cyane gose ndumva ivyo bavuze ni byiza cyane ariko turavye ukuntu bigenda ku mukenyezi ari kuri ubwo buryo kama nkuko bavuze ubu buryo bufise mu gifaransa bavuze to d'échec sinzi kuno bivuga mu kirundi n'uburyo umukenyezi awugiye ko nk'abakenyezi ijana awugiye ko 40 barabusamirako urumva ni benshi cyane rero twebwe kwa muganga duca duhitamo ubwo buryo bwawe MS nkuko mwavuze ubwo buryo bw'imitima dukoresha cyangwa ubundi buryo bwa none moderne nkuko tuvuga ubwo bufise echeke ntoyi cyane gose ubwo bw'imico kama nyine bavuga bubushika ku 40% ariko ubwo kwa muganga dukoresha ni munsi ya 10%
ariko nabwo ngo abakenyezi barabusamira
biravana umukenyezi agomba kuja kuri ubwo buryo abanza kuja kwa muganga avuga ati jewe nashaka gutandukanya ibyaro muganga icyakora aramubaza ibibazo akamupima karaba akamubwira n'uburyo buhari akamubwira yuko yohita ngo ashaka ariko aramufasha ko hari ubu gusanga uyu atakenewe bidashoboka kwaca kuri uburyo kanaka kubera kubwira ingaruka mbi uca umufasha kugira ahitemo uburyo butamubwira ingaruka mbi kandi burahari
yego kumbure turabigaruka ko reka duhe ijambo umukenyezi Asterine duhira ubusa asanzwe nawe afise uko yizera umukirisu nubwo atashimye ko tuvuga isengero asengeramo kuko atari serukiye mwebwe mu ubwo buryo bwo gutandukanya imvyaro mbega mwamubukoresha
murakoze ku mijambo ikibazo cyo gutandukanya imvyaro ni kibazo gitegerezwa kuba umwitwarariko w'umuntu uwo ari we wese muzima yaba umushinga ntahe yaba umukenyezi mu rugo kuko iyo utakitwararitse iyo ugifashe minenegwe kiratera ibibazo haba mu buzima bwo mu mubiri haba no mu buzima bwa gikiriso itandukaniro gusa n'uburyo tubitorera inyishu
mwebwe mwabitorera inyishu gute
jewe uburyo bwa mbere nshira imbere bwo gutorera inyishu nk'umukiriso nukubanza gusenga Imana. Imana niyo nyishi ibibazo, Imana niyo iroraniriza igatunganiriza umuntu mu buzima bwiwe bwose mu myaka yiwe yose.
Ego yarabishuye Imana?
Ego.
Ubu mufise abana bangahe mwatandukanije gute imbyaro?
Njewe mfise abana 13 kandi Imana yaranyishuye. Ari Imana yishura umuntu umwe wese mu nzira yiwe. Uko mwadusiguriye kuvyara ku rugero, mwadusiguriye ati nukuvyara b'umuntu ashoboye kurera. Jewe maze gushira Imana imbere ngasenga Imana mu ruvyaro rwanje kugira ngo ibemwo. Narasenze kugira ngo inshirire ku rugero uruvyaro. Kandi ko dusenze siko Imana itegerezwa kwishura. Igikuru nuko yishura ibiguha kuroranigwa nibiguha kutunganigwa.
Mu majambo makubwo buryo mwebwe ntabwo muriyo murakoresha.
Narakoresheje uburyo butambera icyaha imbere y'Imana kuko buriho ndabukoresheje ntibwankundiye. Umaze kutankundira sinari gufata bwa bundi budahimbara Imana. Cyashye mpitamo gusenga ikibazo ndacereka Imana kandi ndakigira umwitwarariko gose nico kibazo mu buzima nsengera gusumba ibindi byose.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Tugarutse kuri mwebwe murongoye amasengero n'amadini namwe uko umukiriso ari karabivuga niko namwe bimeze. Ni kuvuga harimo muri ubwo buryo bwo kwa muganga, ni kuvuga bwose Imana ntibwemera niko muvuga.
Ubu buryo bwo kwa muganga twebwe turashima ko Imana yahaye ubwenge abantu, amo bwo bwenge abantu bakabukoresha kumbore mu gushobora gutora ingwara, kuvura ingwara izina ziriye. Mugaho igihe bishitse abantu bagacarondera kuja mu kibanza c'Imana bica bitangura kugorana gatoya. Uwemeza igihe yemeza nk'ubu buryo nariko mvuga yabanje kubiraba nibari kwemeza uburyo bufise urugero runini rwo kudakundira abantu. Ni nacyo gituma twebwe tugiye kuraba mu biharuro vy'abariko bariga ku bantu ijana abashobora kunanigwa ni hagati ya 5 n'8 nibo bashobora kuyoberwa. Ariho no ngaha mu Burundi abanyeshuri biga muri kaminuza y'ubuganga bagiye gutohoza bo nyene ku kibuga barandika ko ibitabo ari weruka kwandika igitabo memoire kuri ubwo buryo twigisha. Yasanze nawe nyene ku bantu 108 yakoreye ko yasanze abashoboye kuyoberwa ari 8%. Abandi bose buragenda neza burabakundira. Shatse kuvuga rero ko ubwo buryo ari uburyo bwemewe na OMS kandi ari uburyo bushigikiwe ku isi yose kandi ari uburyo bwatowe n'abahinga muri ibi by'ubuganga. Ari uburyo bw'abapatiri.
Ego. Ni bumwe mu buryo ariko hari n'umundi buryo bwishi iruhande y'ubwo mubwo OMS ihanura gukoresha. Muganga Deogracias ntukamazina mwebwe muri umukirisu kandi mukaba n'umuganga. Bavuze bati hariho uburyo butemewe n'Imana n'ubundi bwemewe n'Imana. Namwe niko mubibona nk'umuganga kandi nk'umukirisu?
Murakoze cyane. Ndi muganga kandi nkaba n'umukirisu. Ubwo buryo baravuga ko butemewe n'Imana mu bisanzwe ubivuga mu buryo bwinshi. Rero n'Imana aho yari mu muntu yaremye umugabo hamereye umugore irabaheza agira ati nimurondoke muzurise. Hanyuma icyaha caraje, icyaha kimaze kuza byose byarahindutse. Haciye haza ingwara, haciye haza ingorane nyinshi cyane, haciye haza n'uko umukenzi umubwira tuzobyara ubabaye. Noneho si kubabara gusa no gupfa, ubu barapfa, nibyo bibica ku isi yose. Ibyimbanye no kubyara hose ni mu bihugu biteye imbere, ibintu bihita n'abakenyezi nibijanye n'imbanye no kwibaruka. Rero aho icyaha kize ikabihindura byose, ntihaciye haza iyo miti, haza amaantibiyotike y'ingwara kanaka za malari byinshi no byaciye. Imana y'ubwenge abantu bwira batora iyo miti kugira ngo bapfure ibyo bintu byose. Muri urwo rugero ntihaciye haza n'ibyo bintu byo gutandukanya imbyaro. Rero kubera iki haciye haza icyo kibazo gorazo byarabigoye ubuho no gupfa barapfa nkuraba rero ukuntu bitetse kugabanuka kugira ngo abakenzi ntihashishikare bapfa. Kandi noneho nsubiye n'inyuma gatoyi igihe Imana avuga ati murondoke, urabona kenshi nk'uko tubibona tubizi batwigishije umukenyezi aboneye n'umushinga nta gihe cyo kubyara burya harongwa intuze imbuto nyinshi cyane. Ariko kamwe konyene kenshi, kamwe konyene ni benshi urumva n'umwana umwe yarabye amagara y'umukenyezi mu bisanzwe. Abo bose yari kugira ati izo muti urenga imuriro n'icana bose ababyara ntibyakunda. Nicyo bituma rero bijanye n'ibyo byo gutandukanya imbyaro ku magara y'umukenyezi. Ibyo nk'uko bavuga ubwo buryo kama yego ni byiza, yavuze ngo baravyize by'ukuri ivyo vya echec basanze ku bagore ijana hari 8 abo nibake cyane. Ibyirwa OMS ikora ibyugira abagore barenga 200,000 nibo bigirako bakaraba.
Ego
hanyuma rero ubwo buryo rero kuri ivyo avuga ngo ivyo babukozemo nibiki ndavyumva, ariko barabyize neza ababiraba barabyize neza ubwo buryo nta kibazo kugira ku mukenyezi kandi huko nabivuze umukenyezi umwe wese araje kwa muganga baramurabura uburyo bikwiranye
ego mugabo uko hari uburyo bukwiye gukoreshwa n'ubudakwiye gukoreshwa nabyo kubakira isu ku bantu bemera imana kuko baravuga ati hari uburyo bwica bamwe bavuga ati hari ubwo dushobora gukoresha abandi bati bwose ntibwemewe n'imana kuri ibyo mwebwe mubivuga
ibyo kuvuga ko ntibwemewe n'imana byo byogora kuvuga ko umuntu wese kumbura ukuntu asenga imana no kundi mwishura ariko je ndivuga ko uburyo bwose bumeze neza kuvuga ko bwemewe n'imana cyangwa utemewe n'imana biragoye kuvuga kubera abantu bose barasenga imana mwe kiri umwe nta turabona ikindi gitabo cyacu biraho byanditse ngo ntibwemewe cyangwa emeo ariko twebwe tuzi ko ubwo buryo bwatowe imiti nkuko yindi yatowe kandi bwapimwe neza kandi bavyize neza ku mubiri w'umuntu atakibatse
yego
umwe wese araraho
urakoze n'ukuri je ndatahura uri ko ravuga nk'umuganga ariko nashaka ngo ariko ku bintu bibiri ubwa mbere hoho ubuzima butangwa n'Imana ico tukimenye tucumvikane ko kandi iyo Imana ivuze iti uyu munsi ubuzima burahagarara burahagarara naho woba ufise ubuhinga bumeze gute hanyuma kandi Imana yaraduhaye ubwenge nk'uko muganga ariko rivuga harabashakashatsi bagirwe ubushakashatsi ku bintu byinshi cyano hino n'ukuri kandi no muri ivyo ndiko ndavuga ubwo buryo kama dukoresha n'ubumenyi Imana yaduhaye kuko buryo bwawe Messi bumaze imyaka yubidashika kuri 3340 imbere yaho abantu barabyara ku rugero bagatandukanya ibyaro kandi bakaronka banashaka ko bifuza zumvikane rero yuko ubumenyi Imana yahaye abaganga abashakashatsi ifise urugezo yagarukije ko mugabo buryo bukama mugihe bifatije n'ubuze bwusaba Imana wigishije abantu neza bakari ko basaba Imana kugira ngo ibumvire burabakingira ijana ku ijana ntabari ko ravuga ngo ariko ukuta ugutashobora gushika dushize imbere Imana byose bidushoboza mugabo kandi tuzo mu bintu byo kugirwanya tubishimbere muri byo
ego ufase na Steriel yavuze ko ariho ku Imana yamwishuye mari mayisavye ko mwifuza ko byara abana 13
oya isuko nayisavye jewe natanguye kwizera Imana isabana bane nanguye kwizera Imana afise abana bane kuva ico giye nasenga Imana mvuga nti Imana ngereza aba ari cifuzo canje kandi si cifuzo kibabaza Imana ni wangereza aba nzogushima hanyuma Imana si cyashimye gukora kuko jewe mvuga nti shira Imana imbere kandi ndagisengera cyane kandi nkumva yuko neza Imana yanje turi kumwe.
None mumva yarabishuye kandi yakigeza kuri 10 nabanga.
Yego, inzira z'Imana zo kwishura zirenga igihumbi. Jewe nasavye abo bane kugira ngo umva hari kuwa kane kugira ngo ndonke kuroranirwa muri abo bane nk'ubwenge bw'umwana w'umuntu uko bukora. Ngimana nayo ikavuga iti oya nzokugira igikoresho cyanje uzonshingira nta ico nakoze. Nzobaguha kandi nzoguha kubaroranirwamo no gutunganirwamo. Haba kubwo ubuzima bwawe ku magara yawe haba ku magara y'abantu haba no mu buryo mubaho
ndabyaki yaciye ibongera uburyo bwo kubesha abo bana
je uganje imana impamagara meza sinkoboka ngo nukubera uko kuvyara abana banjika bahamagara meza sisesagura ngo nukore abana benshi eka abana bagira amagara meza nanje nkagira amagara meza kandi ngatwara inda mahoro ngakomera neza avuga mana kuko ari bwo buryo wabonye bushimye ko unyishuramwo igikuru nuko ndoranirwa ngatunganirwa ku magara yanje no kubana banje ndagushima
egome muganga de gracias no kamazine mu kenyezi numwe mu bakenyezi bashobora kuba basenga gucyo ariko bakagira ibyo basavye imana ariko je ndiko ndumviriza numva itaba yabyishye nkuko ababisavye usavye bane kagwa 10 nabangahe mbega abantu basenga gucyo mwibwe mu bavuga ko iki bizera muri ubwo buryo
oya urumva ubwa mbere yashaka bane mugaye imana mu 13 kandi nabona kiri muto nyumaza gushishikara urumva rero iwe yakugira ubuntu urumva uvyara neza ishire mu kibanza cy'umuntu abyarakozwe yere kwishika kuri bangara nibikunda kwebwe haragira igihe tukugara kubera amagara y'umukenyezi
mukugara burundu
yego none umukuza abyakenyeza byarakorutse akozwe tukumaduca kuri yankovu waciye rimwe kabiri gatatu kane gatanu uyo nkuvu isigari imeze gute arakantu gashambara kuryo kuko atwaye yindinda iramutabukiramwe akabyarira umuntu ugasanga arapfuye
ngira nabandi bizeye yo cibakorera nkuko yamukoreye
urubyo kwizera urumba no kwizera mugabo ibyo twizera urumba no kuraye vyamagara y'abantu no gutegekana igira nti habingorane
Nuko rero harakoze mugenzi wacu Diane Ndonsi n'abatumire biwe bari kumwe muri ico kiganiro cabo nonga haduce dusozerera iwanyu mu ntara y'uno munsi incuti bakunze mari kumwe natwe mwakenuye bakoze namenyesha makuru bacu batandukanye bagize ico baterera yakoze Innocent Kimenyi na ingenieur Jo bari kumwe muhinga bw'ivyuma na Jediane na Hazona ndemesheje iwanyu mu ntara y'uno munsi tuzongereje nkaho twahereye muranigwe mu banyu no mu vyanyu.